Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatanu, itariki 22 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa abarundi n'amakungu yuko iherutse gushikirizwa n'ubujeje igisata cy'agatya kazi na muntu gushyiramwe mu z'abakungoni ari ibinyoma byambaye ubusa.
Uyu ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, avuga ku cegeranyo cya ONU giheruka gusohoka ku gateka ka muntu mu Burundi. Ni mu kanya gato. Kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye umukuru w'umugambwe APDR mu Burundi yafashwe mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru ku Burundi. Mu Burundi kuri uyu wa gatanu hatunganijwe isabukuru higanwa ry'abatimbo, abavuzi b'ingoma, mu ntumbero yo kubandanya hakomezwa umuco w'ingoma z'u Burundi. Umugwi wabaye wa mbere ukaba ari uwo mu ntara ya Gitega waronkejwe ibi ibahasha y'amafaranga angana n'ibihumbi 500 y'amarundi. Ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kaneza.
Turi imbere y'ingoro ndangakaranga yo mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abatimbo bariko bakina ingoma. Umutama Arcade Chongera w'imyaka 56 ari mu batimbo bo mu Gishora muri komine Giheta intara ya Gitega, amaze imyaka 41 abyina yongera akina ingoma. Avuga ko y'abatimbo bava mu mihinga itandukanye bahuye bituma bunga ubucuti. Kubwiwe ngo n'umuco utegerezwa guhanahanwa ukurunganwe rukurikirana. Ariko hari kimubabaza kikamusonga muri iki gihe.
Ingoma yamyivugirizwa umwami kuva kera, yamyivugirizwa umwami na yabubu bavuga ngo nagize mariage bagahamagara abantu nakamaramaza nakaja nakaja abo tumvise mbere abo bantu mbere turabanegura gose cyane nakamaramaza baratumaramaza baramaramaza ingoma y'umwami muga twebwe nemu naho duhane ibintu bingana iki. Yema ntidu shobora kugira ngo turaje kuvugiriza umuntu yagize mariage. Bari bakuye kubyihaniza gose ntihagire n'umuntu n'umwe n'umutimbo n'umagisubira kuza kuvugiriza ingoma umuntu agira mariage n'akamaramaza.
Ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama bumenyesha ko atangorane n'imwe irimwo kubona ingoma zitakivugirizwa abategetsi bonyene nko muri kahise. Silver Jagirije umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje aratanga imvo.
Ingoma uno munsi zirafasha ugo gwaruka ruzivuza baba banyeshuri baba universitaire baba abarimyi abavuzi b'ingoma muramaze kubona kumanza ko babaronsa amafaranga. Mbega iyo ngoma isigaye ifasha ugwaruka gu Burundi rukashobora kwikenura noneho. Ndimwumva yuko icyo kintu cyo hava kitugora gusubiza inyuma mu gihe ingoma zisigaye zitunze harakarusho zisigaye zizanira abo bantu birirwa barazivuza. Icyo kitwereka yuko ahubwo biriko birafasha, biriko biraja mu gwaruka kandi biriko bifata intumbero nziza yo gufasha na cane cane abo batimbo basanzwe bazivuza.
N'abatimbo nyene baremeza ku ingoma zabagiriye akamaro mu buzima bwabo bwa misi yose. Arcade Chongera.
Yewe nariyeze gutembera ndabona utwo hanze duke duke kandi si duke. Eka naragiye nko mu Bufaransa, mu Amerika, mu Buyapani, eka muri Suwedi no muri Amerika yepfo twarashyitseyo muri Afurika yibaho mu Rwanda hehe eka ni heshi mu Bubiligi hose naragiyeyo. Ni hehe naho nushobora gutohoza ikintu singira akamaro jewe nakuye mu mafaranga nakuye hanze nariyagura kugira ngo ndabe abana ko bazoronka aho baba n'ibizo babeshyaho. Narabaguriye amatongo nkagurisi gushyika ubu hari hatoya ubu basigaye bamerewe neza bararonka ikivi ikivi ndabishima cyane rwose.
ibishimwa n'umutama cyongera si ibyo gusa kuva mu mwaka w'ihumbi 2014 ingoma zo Burundi ziri ku rutonde rw'umurage mpuzamakungu mu byerekeye imico kama patrimoine mondial de l'humanité mu gifaransa leta ivuga ko ari intambwe idasanzwe kuko umurisho wo Burundi atagihugu na kimwe kizosubira kuwiyitirira
amakungu yose no kuvuga yuko ingoma zo Burundi zegukiye igihugu cacu nta bantu na bamwe bazosubira kuzitirirwa nabo twokwigisha iyo ngoma azokwamara umuco kama ari umuco kavukire ku Burundi bwacu ico ni kintu gikomeye nta muntu numwe atara Burundi azosubira kuyitirira umurisho wacu n'ingoma z'u Burundi
naho ingoma z'u Burundi zabwegukiye Burundi mwisi nzima hari intambamye izigaramiye ibiti byitwa umuvuga ngoma zikorwamwo biri ku mushiro kugira biboneke abatimbo barashobora kuva mu ntara bakaja mu yindi canke bakarenga zibiri bariko barabihiga
nk'ubu tuba mu gishyora yafata muzanya bikere tugafata muramza tukajya kubihiga yo tukajya hiye mu mutoyi hose turagenda hariya mu muzashombo iyo kiri niyo tutaratuze
ubushikiranganje bujejwe imico kama bwemeza ko bugiye kwicarana n'ubwibidukikije kugira ngo barabire hamwe ukuntu bogwiza bakanakingira ivyo biti vyo mu bwoko bw'umuvugango kuva ingoma z'u Burundi zemewe nk'umurage bwite w'u Burundi ku rwego mpuzamakungu ibaye incuro ya kabiri hatunganijwe isabukuru higanwa ry'ingoma kuva havuyeho intwaro ya cami hari bitari bike vyahindutse mu muco wo gukina no kuvyina ingoma kera zavuzwa n'umuryango w'abantu bita abanyagisaka gusa ariko ubu abantu bava mu mwaka atandukanye baremerewe kuzivuza mugabo gushika n'ubu abakenyezi n'abigeme ntibaremererwa kuvuza ingoma mu Burundi eroje uri kaneza Gitega ijwi rya Amerika
urakoze cyane eloge buri kaneza handi naho abaremyi bo mu makomine yo mu ntara ya Bujumbura ngo bafise umwimbo mwiza w'ivyo barimye muri kino gihe ivyo babishikiriza mu gihe bari mu mahishanwa y'ivyimbo y'ivyimburwa ririko ribera mu nyubakwa y'imico kama mu gisagara ca Bujumbura iyo bita Palais des Arts ni nkuru ya Evariste Nzikobanyanga
Abo barimyi baturuka mu makomine y'intara ya Bujumbura bariko bahayanisha ivyo bimbuye bagizwe n'abahurikiye mu mashirahamwe 38 hamwe n'abagera kuri 12 bitavye Yohanishwa ku giti cabo ishiramwe OAPE gita iterambere mu ntara ya Bujumbura ritunganya iryo hayanishwa rimwe buri mwaka Pascazi Akana arongoye iryo shirahamwe arasigura igituma iryo hayanishwa ritunganywa buri mwaka
cyambere itunganya rimwe mu mwaka kuko ni igikorwa gisaba inguvu nyinshi kikongera kigasaba n'uburyo bwinshi ica kabiri ico tuba dushaka nuko abarimyi bacu bo mu ntara bo mu misozi bamenyana n'abarimyi n'abaguzi bo mu ntara ya Bujumbura kugira ngo baronke aho baza barashorera ibintu byabo ica gatatu n'ukugira amashira hamwe nayo nyene yabo barimyi bazino bashobore guhanahana ivyiyumviro barabe ngene abandi bimbura neza kugira ngo bashobore kongereza nabo nyene umwimbo
bega umwimbo abanyagihugu bawurondera ku gatwe kabo canke hari amashirahamwe
aba baje nk'ingaha benshi n'amashirahamwe ariko turafise n'abandi bimbura ku gatwe kabo twashigikiye kugira ngo batenganye neza amatongo yabo kugira ngo bashobore kuronka umwimbo uhagije
abarimyi borozi bo mu ntara ya Bujumbura barashima ko ishirahamwe OAPE gita iterambere muri iyo ntara na cane cane ko ribafasha buri mwaka bimbuye kuronka aho bashorera umwimbo wabo ndayishimiye Menedora n'umurimyi wo muri komine Mugongomanga yitavye iryo hayanishwa ry'ivyimburwa
uyu munsi nashoye ibiraya n'ibigori n'ubushaza n'ibijumba
umuntu abonye mwashore hani Bujumbura hava yibaza yuko muri komine Mugongomanga mutaronka babagurira
oya turaronka batugurira urabona nk'ubunye twaje mu mahayanishwa
ishirahamwe wa peri tunganya no mahayanishwa buri mwaka muri murarishimira nta kindi muri sapa
icyo twarisaba nuko yohora itugirira ya mahayanishwa kakabiri mu mwaka
abo barimyi borozi bitaje iryo hanishwa ry'ibyo bimbuye mu ngoro y'imico kama mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bafise ingorane yo gushikana ku masoko umwimbo wabo kubera baba mu mitumba ya kure umwigeme azwi ku izina rya Ntirangibagira Diane n'uwo mwishira hamwe avape shirukubute yitavye iryo hayanishwa avuye muri komini sare
kubera benshi arabirimitsi ruguru duca tubishorere ni Bujumbura ugaba kare ntitwara dushikina muri vire twakatira ngaho mu zakiko Ngoma no Mukamenge insiguro twobiha no kubera batugire neza kubona twashitse no tutahora dushika kandi turabona neza yuko ariho tuzotahana umwimbo kwiye
abo barimye bo mu ntara ya Bujumbura baremeza ko umwimbo wifashe neza mu ntara yabo muri kino gihe ntirampe bayipitase yaje muri iyo hayanishwa avuye muri commune Kanyosha yazanye amatomati avuga ko umwimbo wiwe ataronse ahanda gushorera umupfa kubusa
yego mu byukuri umwimbo wifashe neza kuko nkibidandazwa byinshi biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura biboneka neza ko biza bivuye ngaha mu micungararo yegereye igisagara nico gituma dusaba ko bo dufasha kugira ngo nanone uyu mwuga wacu utere imbere kuruta yego ndetse mbere n'abasumyi n'abadandaza benshi baduga kuronderera ibidandazwa mu masoko yegereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. OAP iragerageza kudushigikira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bibaye nkenerwa umwimbo ugume wiyongera muri iyi ntara yacu. Ni naco gituma tuyishimira mbere tukayisaba ko yokomeza ikongerereza ingufu kuruta.
Abarimyi bo mu ntara ya Bujumbura barafise ubukene bw'ingene bohingura ivyo bimbuye canke bakabishingura. Umufasoni Pascazi yakana arongoye ishirahamwe OAP yabwijwe rya Amerika ko hari intambwe bamaze gutera muri ico gisata.
Twarize rero imigambi ico bita transformation turafise munyabiraba aho duhingurira ibintu bimwe bimwe ibigori nk'ingano navyo nyene tugurira mu bene gihugu hanyuma twaratanguye kwiga ukuntu naho nyene twohingura tomati hamwe n'ivyamwa n'umugambi turiko turiga kugira ngo abene gihugu bareke guhomba ikindi naco twari twarafashije abene gihugu gushiraho ico twita amahangare ibigega byo kubikamwo imbuto nko muri za mukike mugongomanga turafise ibigega by'ibiraya aho babika imbuto bonyene hagati yabo muri ayo mashirahamwe niciyumviro rero gikomeye tuguma dushishikara mugabe ico dushaka cyane nuko ingo zacu zishobora gufungura bibereye
iryo hanishwa y'ibyimburwa rihuza abarimyi bo mu ntara ya Bujumbura yuguruwe kuri uyu wa kane bitegekanijwe ko rizosozerwa kuri uyu wa gatandatu i Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Umukuru w'umugambwe APDR yafashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu. Umuvugizi w'uyu mugambwe avuga ko yafashwe mu gihe yari yitavye ubutumire yahawe n'ibiro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kubwo umugambwe APDR, ubwo butumire bwari amayeri yakoreshejwe kugira bamufate. Inkuru ya Fidelite Ishatse.
Umukuru w'umugambwe APDR Aimable Bakundukize igihe yafatwa yari kumwe n'umuvugizi w'uwo mugambwe bari baje mu bonano bahawe n'umuhanuzi mwishikira mu biro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Gabriel Banza Witonde amenyesha ko umukuru w'umugambwe APDR yafashwe mu gihe bari barindiriye uruhusha rutuma binjira mu biro by'uwo muhanuzi.
Hari isaha zibiri n'iminota 23 aho umushinga ntahe yitwa Gashati Yabera asanzwe ari chef de cabinet ajwe niho yampamagara ambaza ko turi hafi n'umukuru w'umugambwe kadukeneye hama tukirinde Marseille passe ashitse ubwo nyene haca haza imodoka ya double cabine irimwo umushoferi wo muri Iprona hamwe n'umupolisi umwe baca batafata umukuru w'umugambwe baca batera imodoka baca bagira guti baca bagenda bamutwaye kugeza isani tuzahare.
Aho hantu bakundukize Aimable yafatiwe hari bariyeri icungire n'abasirikare. Umuvugizi wa APDR abona ko ifaso ry'umukuru w'umugambwe wabo atari caduka.
Turavye bikibanza yafatimo n'ingene byagenze tukubura amakengo bakabona ko bari biteguye neza ko tuzo kugenda kandi bari bazi neza ko umukuru w'umugambwe baca bamufata. Tugasaba rero ko umukuru w'umugambwe bamurekura amaguru masha atanagisabwe kuko ntacyo ari karazira.
Kubw'umuvugizi wa APDR ifaswe rya Aimable Bakundukize ryo baryavuye kumvuza ibizi kurikira.
Ubwa mbere n'amatatu bari hagati y'umugambo wa APDR n'umugambo w'adasigana Iprona kuko twajyanye mu matora mugabo bageze kugabagura ibibanza bashaka kwigungira ko ibanza byose batagisha inama umugambo wa APDR. Hama ikindi gikurikira twibaza ko ari bijanye n'itangazo duhere gusohora aho umugambo wa APDR uhagaze ku bijanye n'ijambo nyakuba ucegera cya mbere cy'umukuru wiyashikirije asaba kabaseruka ibihugu bya mu Burundi bahagaritse imfashanyo bova mu Burundi. Ha umugambo wa APDR ukaba aragize uhagaze kuko amasezerano y'ivyene atarafatiye gusa ko imigenderanire ifatiye ku mfashanyo igenderanye ifatiye ku bintu byinshi. Cyo dusaba ko n'umugambo w'adasigana Iprona bibaye ngombwa bamusubiriza. Kwibaza rero ko imvo zibiri ari zo zatumye umukuru w'umugambo afata.
Gashatsi ya Beche gica umuhanuzi mwishikira mu biro by'icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu aremera ko yabemereye umubonano wo muri APDR. Ati umubonano yari yawutanze kubera ko hari haheze iminsi bawumusaba. Ya Maria Miriza ibyashikirijwe ko wabari inyuma yifatwa ryo mukuru w'umugambwe ya PDR kubwa gashatsi ya benzego z'umutekano zifite uburenganzira bwo gufatira umuntu ahari ho hose mu gihe zimukeneye mu mugambwe y'Iprona bamenyesha ko iryo fatwa ataruhara barifisemwo Ponce ndayishimiye umvugizi w'uwo mugambwe avuga ko ivyo PDR ishikiriza ari binyoma
umugambwe twa twe ntawe tuzi ko twajanye matora ntawe tuzi n'ukuri je n'ubwa mbere ndawumva sinzi ko wari wuzi murabasaba amasezerano twagiraniye ko tuzogabura ivyo tugabura matora heze nimwayabona ngira muzotubarira ifatwa ryiwe n'ukuri je navyumvise mu radio isanganiro sinovuga ni canke ibi kumbure abajejwe ukurikirana abakora ivyahangira nibo babizi igipolisi inzego z'umutekano n'ahandi ho je sinovuga ngo ni ibi canke
mu gipolisi cy'u Burundi twagerageje kurondera abavugizi bacu kugira tubwijyane n'iryo fatwa ariko ntitwashoboye kubaronka amakuru twakuye kwa gashatsi ya Bedo icegera cy'umuhanuzi mwishikira mu biro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko Aimable Bakundukize yajyanywe mu iperereza i Bujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ry'u Amerika
urakoze cyane Fidelite Ishatse kuri iyo nkuru kuwa mbere w'indwi ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mwishiramo mpuzamakungu ONU Zaid Raed Al Hussein yasohoye raporo nshasha yagiriza leta y'u Burundi ikavuga n'inzego z'umutekano za leta y'u Burundi kuba batoteza no gukubagura abanyagihugu umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba umugoroba wejo yaragize ica bivuga ko ngibi bimwe mu byo yashikirije ku radio na televiziyo y'u Burundi
Leta y'u Burundi yarakurikiye ibiri mu itangazo ryo kugushikirizwa ku Burundi n'ubujejwe gisata cy'agateka kazi na muntu mwishira hamwe mu z'amakungu ONU umugabo yitwa Zaid Raed Al Hussein avuga yuko abantu baguma bahohoterwa kandi ngo cyane cyane mu nzego zijejwe umutekano aho ngo bahora mu gisirikare cya kera ahanini bava mu bwoko bw'abatutsi ngo ariwe bagiramiwe cyane ndetse ngo harimo n'abasirikare bakukurutse Leta y'u Burundi yashaka kumenyesha abantu n'amakungu yuko itatangajwe n'iryo rementanya ryuwajeje igisata cy'agateka kazi na muntu mishyiramwe mu z'amakungoni kuri ibyo birego bitagiraho bifatiye atakindi bigamije atari gucanishamwo inzego z'umutekano mu ntumbero yo guhungabanya igihugu kubera yuko atari ubwa mbere uwo muntu asohora ibyegeranyo bityoze igihugu cy'u Burundi ko kwibutsa abantu bose yuko igihe cyose himirije urubanza mu z'amakungu ruhambaye ku Burundi cyane cyane ahitezwe ingingo zihava zifatwa uwo Zaid Raed Al Hussein asanzwe ari igisata cy'agateka kazi na muntu mwishyiramwe mu z'amakungoni yama yagabirije kucaremantanya ibyaha bikomeye ku Burundi mu ntumbero yo gutuma abajiri gufata ingingo boca babifatira ko ngo bafatire Burundi ingingo z'agahotoro canje ibihano
Philippe Nzobonariba arabandanya yibutsa abarundi bindi bihe uwo mutegetsi Zaid Al Hussein yasohoye ibindi vyegeranyo bityoza igihugu cy'u Burundi kugira gifatigwe ibihano tumutega amatwi
aho mwo kwibuka amajambo atabereye yashikirijwe n'uwo mugabo inyuma y'urugendo yagize mu Burundi kuva ku igerekerezo rya 13 gushika ku rya 15 ndamukiza mu mwaka wa 2015 igihe hari himirije amatora y'abaje inama b'amakomine n'ay'abacinga amateka yahavuye yigizwe inyuma bene itangazo yasohoye ku igerekerezo ya 9 ruheshi mu mwaka wa 2015 abarundi buca baje mu matora nyezina ekanejo bundi muri iyi minsi heze gihari himirije inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bishyiramo igihugu bwa Afrika aho bagomba gufata ingingo ku bijyanye n'abasirikare mvamakungu borongikwa mu Burundi bamwe bita amaprobo uwo Zaid Hussein ajeje igisata cy'agateka kazi na muntu ishyiraga mu z'amakungoni yaciye yihuta gusohora itangazo riturira aho yavuga yuko abakenyezi n'abigeme birigo barafatwa ku nguvu yuko aricyo kirwanisho gisigaye ikoreshwa n'abapolisi b'urwaruka wegamiye umugambwe uri ku butegetsi akongera kandi akavuga yuko ibyo bintu bikogwa hisunzwe ubwoko ayo majambo akaba atakindi yaragamije atari gukabura gatima kukwinubana ufatiye kumoko mu ntumbere yuko iyo maprobu yorongikwa mu Burundi leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa abarundi n'amakungu yuko iherutse gushikirizwa n'ubujeje gisata cy'agateka kazi na muntu mwishyiramwe mu z'amakungoni ari ibinyoma byambaye ubusa kuko inzego z'umutekano mu Burundi uko zubatswe hisunzwe ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha bitegekanya ku bijyanye n'ibitigiri bingana ibyo bituma ataguhohotera uyu canke uriya hisunzwe ubwoko bigishoboka muri izo nzego icibagiwe cyo ni uko zohohotera umuntu zimuhora ubwoko mu kazisaze zijejwe kanatsinda bene kwemeza amasezerano y'Arusha baratomoye neza yuko iryo ringanizwa ry'ibitigiri mu nzego z'umutekano ari nkinzo ikomeye ku bube gito bwo hava busubira kuba bwahora bura angezo nzego harimo ubufatiye mu macakubiri y'amoko tutibagiye guhirika inzego z'ubutegetsi bimwe bita kude ivyo tubisanga muri ayo masezerano mu kigabane cha gatatu mu ngingo ya 14 uduce twa mbere na ka kabiri.
Mu Burundi abasirikare bamaze iminsi bagandagurwa mu kiganiro muri sangacu uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye Georges Nikiza umurundi akurikiranira hafi ibibazo byo mu gihugu na Ndorimana Semana umuhinga mu byerekeye ibibazo byo mu biyaga binini. Imbere yaho reka twumvirize Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi atangura avuga kuri iki kibazo tubatega amatwi.
Birababaje ubwa mbere kubona hariho abantu bariko baricwa mu buryo butumvikana bwicwa n'abantu batamenyekana ariko ibyo byo byose ni ibintu bibera mu gihugu kubona hari abantu bakuzima umuntu igihugu catangiye uburyo bwinshi kugira ngo kimwigisha ashobora gukingira abandi umutekano n'ibintu bibaje abasirikare rero haba intwaza ngabo ibisongerezi canke abasirikare bandi basanzwe abose abasirikare ni inkingi z'igihugu igihugu kibashira ngaho kandi bararahira ku buryo bonyene bavuga bati tuzokwigura abandi ducungira amahoro n'umutekano ntibinyegeza rero iyo bariko baragenda ku gihugu cabo bambara n'umwambaro ubaranga kandi iyo bariko bararangura ico gikogwa murumva rero wateguye ibintu afise mu mutwe ugushaka gukora inabi yahejeje akabikora biba byerekana yuko hariho abantu baba ariko barafata intumbero y'ukwiyaka no kwita ubwene igihugu kuko aba bariko baraka ubuzima n'inkingi z'igihugu kandi ahavuye umwe su nta wunda cyahasubira buno nyene
ariko colonel ico gitigiri cy'abasirikare bakomeye bagandaguye mu kane gatoyi ni gitigiri kinini cyane gose abasirikare n'abapolisi bo barananiwe gukoresha uburyo bwa none kugira ngo bahagarike abantu bica abasirikare
nabivuze nkuko bikunda kuba byinshi byabaye mu ijoro bikaba kumbure batari banavyiteze bikabera n'ahantu baba batiteze yuko ivyo bishobora gushika nk'izi ntwaza ngabo nyinshi zari muhiri wabo kiretse umwe yari ku kazi abandi bari basanzwe bari ku mirimo yabo inyuma y'amasaha y'akazi asanzwe azwi aho umuntu aticura na gatoyi mugabo umubisha yamaze gutegura ibyo ategura akabikora ivyo rero birababaje birateye n'isoni ahubwo kumva yuko hariho abantu bitwa yuko ari abarundi cyangwa aho abanyamahanga baba mu Burundi sinibaza mu gakara abanyamahanga ntabonoshiramo nibaza yuko ari murakimazi zo mu Burundi bashobora kwiyumvira kugira ibintu nk'ibyo kubira umuntu asanzwe yiruhukiye ari muhira ari kumwe n'umuryango canke ari kakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu canke umuryango hakaba ari abandi bategura ku mwaka ubuzima benshi atani ico bazira
amatohoza amaze gukora colonel baratuza abereke iki hari mu rwimwe mwikeka canke abantu mwikeka ko ari bo bakora ubwo bwicanyi
kwikeka ni bibi jewe nk'umuvugizi w'ugwego nkuru kirazira yuko twikeka turareka rero ababijejwe bagakoresha ubuhinga kugira batohoze gutanga icegeranyo ni vyiza hama abazi bashobora kuronka inkuru bibaza yuko bozikorera ko niyo bashobora kwikeka mugaje ka
mu gusozera inama mugira abasirikare bakuru canke abasirikare muri rusangi eka n'abanyagihugu umutekano wabo utifashe neza ni
umusirikare wese hari ugwega arimo yaba muto uciye hagati canke mukuru nuko bwa mbere bogume barikanuye nkuko bahora umwansi arahari urabona yuko ibi si byiza namba hanyuma abanyagihugu nabo umuntu yobaremeshe kuko ingabo zibandanye zikora akazi kazo ivyo byashitse ntibica intege abasirikare barazi yuko bahamwa icyo musoda yinjira bizi mugabo abasirikare nabo biyemeza ko baguma babandanye bacungera umutekano w'igihugu n'abanyagihugu gushika naho mbere bo vyigura.
Colonel Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi turabashimiye cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe kuba mwandonsegeje kano kanya kwirati yange.
Murakoze. Ubu naho turi kumwe rero no mu Burundi yarajwe ishinga n'ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi turi kumwe na Georges Nikiza. Mwiriwe neza Georges?
Mwiriwe cyane. cyane
murakomeye
yego twakomeye uke uke nyene cyubu
yego me nashaka namwe tubaze ico kibazo c'abasirikare baguma bagandagurwa muri iki gihe mu gifatshe gute ka mucakira gute inyishu yo bihe tugakwijambo
yego murakoze ugabe kwa mwantumiye icakabiri gomba ntangure guhoza imiryango no kuri kirabura muri iki gihe dasanzwe bigumye amaraso y'abantu bari ko barasesa abe inyishu ahubwo ntabe intandaro y'izingorane nivyo rero abashoda muri iyi minsi bagize imisi bagandagurwa cane cane abafise amapeta ko makomeye kare muri imbere yuko iki gihe c'amatora gitangura hari habwicanye ubwo bwicanye ntibwari bwashikire ibintu vya gisirikare urumva rero ibintu biteye ubwoba kuko bizwi igisirikare mu gihugu ni inkingi ikomeye n'ubabaro rero kuko
George hariho abantu benshi bavuga ko abo bantu bagandagura abantu bamaze igihe kirekire rwose babagandagura cyane cyane abo bagandagura abasirikare ariko bakaba batarafatwa gushika ubu ivyo ntibiteye amakenga
ego birateye amakenga kuko igihugu gifise inzego zikwiye gifise abasirikare gifite abapolisi kigafita abajeje umutega aba intuza abajejwe ubutungane kikaba gifise uburyo bukwiye uko tuzi ariko igihe cyose haba umuntu ahwereye igihe cyose umuntu afashwe umuntu ibiziga bitowe abasirikare bagize ibibazo ugasanga ntibashoboye kuduha ukuri abantu bakoze ibyo bintu urumva umuntu ava yumvira ati none abantu babica ni bande ijambo rimenyegwe nituragiye gutohoza ibyo bimaze imyaka myinshi cyane
egome murakoze
murakabihagarara
turakugaruka ko kuri ico kibazo nyene turakibandanya ariko turafise n'undi mutumire Ndorimana Semana mwiriwe neza egera telefone uvuge cyane Ndorimana
Mwiriwe
neza Ndorimana Semana murakurikirana ibibazo byo mu Burundi cyane cyane ko vyerekeye umutekano mbega amakuru atangazwa muri iki gihe cyane cyane avuga igandagurwa ry'abasirikare ubwicanyi burahari abasivile baricwa cyane cyane ubwo bwicanyi bw'abasirikare mu buga kwiki abasirikare atari abasirikare basanzwe ari n'abasirikare bakuru bakuru
murakoze cyane iyo tugerageze gutekereza neza gatembura impfu z'aba basirikare usanga harimo ibintu bitatuyoboka icya mbere nuko izi impfu z'aba basirikare zitora ukomoka kuri leta ya Petero Nkurunziza cyane cyane ko amakuru atubwira ko nk'uyu uherutse gupfa yari inshuti y'uriya General Godefroid Niyombare bikaba bishoboka ko ari ukwica abaketsweho bose ko baba badashyigikiye manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza ari n'urwego rw'ukuta intege izi muvuma zose zigamije kuvana ku butegetsi icya kabiri ni uko dusanga bishoboka nanone ko ari abarwanya leta abo barwanya leta bakaba bakoresha iyo nzira y'iterabwoba kugira ngo babashe kugaragariza amahanga ko ibintu birimo bicika mu Burundi ko atari igihugu kiri kugendwa ahubwo ko amahanga agomba guhaguruka kuko ibintu byacitse noneho harimo hapfa n'abantu bakomeye mu gisirikare icya gatatu nanone tutakwirengagiza ni uko mu bihe nk'ibi abo bantu bashobora no kwicwa bitewe n'amatati asanzwe bari basanzwe bafitanye n'abaturanyi babo bafitanye n'inshuti zabo abo basangira mu tubari abo bakora nabo bakoranye abo rero bakaba bakwitwaza ibi bihe bya politike ziri i Burundi bakaba bakwishyuza abo basanzwe bafitanye ibibazo bisanzwe rwose amatati asanzwe urebye mu itengura ryacu dusanga izi mpfu z'abo basirikare bakomeye zishobora guturuka aho hantu hatatu nubwo abantu kubera inyungu bafite bahita bihutira kugereka ubu bwicanyi kubo bashaka ku ruhande bashaka cyangwa kubera amarangamutima y'abantu bashobora kwita bashaka uko bita buriya bwicanyi ariko aha hantu hatatu navuze leta abarwanya leta ndetse n'amatati asanzwe ashobora kuba ariho harimo haturuka izi mpfu z'aba basirikare
harakoze cyane Frederic Nkundikije yateramije icyo kiganiro cyihweza ikibazo cy'abasirikare bamaze igihe bagandagurwa mu gihugu cy'u Burundi tubibutse yuko mushobora kumviriza radio ijwi rya Amerika kuri site yacu ya internet niwe zitatu radio yacu voa.com Ani naho duheraje ibiganiro byo kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mumviriza ibiganiro n'amakuru kuri radio Ijwi rya Amerika.